Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ambasade zose ziri ngaha niko zirakora ukuri kwami icyabaza. Ibi ni tukirukana abantu bariko barakora icyabaza. N'ayo maproje yasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayirira mu kibazo cya Bujumbura.
Uwo ni Vice Perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sindimwo avuga ku bategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu gihugu y'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye inzara yugarije intara eshatu zo mu burasirazuba bw'u Burundi kubera imvura yatwaye imirima y'abaturage, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanya Imana Aloyse.
Waramutse Eugenie, ndashimiye Imana kandi aramutsa namwe mwese muduteze amatwi. Leta ya Somalia imenyesha ko igitigiri kinini cy'abasize ubuzima mu bwato bwibiye mu ibahari Mediterane buvuye muri Misiri bujya mu Burayi cyari kigizwe ahanini n'Abanyesomalia. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'amakungu Abdisalam Hadliye Omar yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yiwe yamenye ibyabaye kandi ko Abanyesomalia ari bo benshi mu bapfuye. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yahojeje abanyagihugu biwe jo ku munsi wa mbere raporo zasohotse naho zimenyesha ko abanyesomalia bashika ijana bafiriye muri ico kiyaga ca Mediterane. Umwe mu barokotse yabwiye Ijwi rya Amerika kubwo bwato bwarimwo abantu bashika 510, abanyesomalia nibo bari benshi barenga 300. Iyo mpanuka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane ariko yavuzwe ubwa mbere na radio BBC y'Ubwongereza ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika zifatanije n'abagwanyi b'abakirde bitwa Peshmerga barwanira mu buraruko bwa Iraq baragavye igitero cy'indege ya kajugujugu cyahitanye umukomanda w'abarwanyi ba Leta y'Islamu hamwe n'abamucungerera ubuzima babiri. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano babo barwanyi b'abakirde amenyesha ko Salman Ad Shaib Al Jaburi yiciwe mu modokari yahitwa Hamani Ali mu manuko bw'igisagara cya Mosul. Ayandi makuru avuga ko inteko mva makungu zirwanira muri Iraq zagavye ikindi gitero ku modoka yarimwo abarwanyi ba Leta ya Kisilamu buraruko bushira uburengero bwa Mosul. Gushika ubu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze za Amerika ntiburavuga kuri ivyo bitero. Umutegetsi mukuru mu bushikiranganji bw'ikigega ca Leta mu Bwongereza George Osborne amenyesha ko mu gihe Ubwongereza bwova mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya ryo bariko sha rinini rikozwe cyane mu rwandiko rugizwe n'impapuro 200. Uwo mutegetsi yasohoye ejo ku wa mbere yamenyesheje ko umuryango umwe wese mu banyagihugu b'Ubwongereza ushobora gutakaza amadolari ashika 600,000 buri mwaka gushika mu mwaka wa 2030 mu gihe Ubwongereza bwova mu muryango wa Burayi. Yiganiye ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza ko Ubwongereza bushobora gukena mu gihe bwova muri uyu muryango wa Burayi. Ati igihugu ubu kirakomeye kandi kiratekanye bivanye n'uko kiri kumwe n'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu itariki 2023 niho abanyagihugu b'Ubwongereza bazohamagarirwa mu matora yo kwemeza canke guhakana ko igihugu cyabo coguma canke cova mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi. Hano muri Amerika, abasenateri ba Leta Zunze za Amerika bo mu mugambwe w'abademokrate basaba bagenzi babo ba Republika biharije inama nshingamateka ya Amerika kwemeza itegeko rigena amafaranga ashika umuriyaridi n'igice n'ibice 9 by'amadolari yo kurwanya umugera wa Zika wateye muri Amerika. Abo basenateri b'abademokrate bidogera abagenzi babo b'aba Republika ko bariko barakwega amaguru mu gihe abanyamerika bashika 800 bageramiwe n'uyo mugera, harimo abakenyezi 89 bibungenze aribo bageramiwe cyane. Leta ya Perezida Obama yatangaje mu ndwi irangiye ko ishobora kubirikora ku miliyoni 510 z'amadolari yari agenewe kurwanya ikiza Ebola mu guhangana n'uyu mugera wa Zika. Abategetsi b'umuvyo amagara y'abantu aha muri Amerika baremeje mu ndwi iheze ko abakenyezi bibungenze banduye uwo mugera wa Zika bavyara abana bafise imitwe mito. Babasaba kwirinda kuja mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo aho mugera wandurutse. Ibiganiro byo kugarukana amahoro byari bitekanijwe hagati ya leta ya Syria n'abayirwanya ejo ku munsi wa mbere i Geneve mu Busuwisi ntivyabaye. Intumwa y'ishiramwe mpuzamakungu ni akaba ari nawe muhuza muri ibyo biganiro Stefano Domistura yamenyesheje ko abarwanya leta ya Syria bunguruje ibyo biganiro aho bagiriza leta ya Syria kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Impande zose uko ari zibiri zamye zagirizanya guca kubiri n'ayo masezerano muri aya mezi abiri aheze. Uwo muhuza wa ONU amenyesha ko ibiganiro kuri Syria bizobandanya kandi abarwanya leta bashobora kuguma i Geneve mu Busuwisi baganira ku tubazo duto duto tujanye n'ubuhinga. Mistura yamenyesheje ko hashobora kuba ibiganiro bitari bike imbere y'uko bashika ku masezerano yo gushinga leta mfatsa kibanza no gutunganya ibwirizwa shingiro rishya hamwe no gutunganya amatora ashingiye kuri demokarasi.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'inkuru Ijwi rya Amerika ryatangaje ku cyumweru nejo kuwa mbere mu gitondo kubijyanye n'abategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu Burundi, hari bamwe mu bantu bakurikira ibiganiro byacu bumvise ko u Burundi busaba abambasaderi b'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku Burundi gutaha iwabo. Bifuje rero gusobanukirwa n'ibyo Vice President wa mbere Gaston Sindimwo yatangaje. Twongiye gusaba Vice President Gaston Sindimwo gusobanura kurushaho abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi yavugaga abaribo. Ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inashaka kumenyesha urundi namakungu ko twebwe tavuze abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi ko abo bari kumirimo ya misi yose kandi bariko barakora. Ni twavuze kandi amashirahamwe asanzwe afasha muri hospitali humanitaire abariko barakora. Twavuze amaproje ibihugu byabo byafashe ingingo yuko bahagarika imigendere n'igihugu cyacu cy'u Burundi, bakaba barahawe visa zo kuza mu Burundi baje gukora muri ayo mapa. Haciye amezi angahe atanu canke atatu batagikora. Kuvuga rero amaviza twabahaye kugira baje gukora ngaha mu Burundi nacyo bakiyafitiye kuko barahagaritse akazi. Twabasaba yuko ubwa mbere ko bokora bagasubira ku mirimo yabo yabazanye, badashoboye gukora naho bagasaba visa ingenzi kuko bica bitwa ko ari ingenzi kuko kuva mu gatondo gushaka umugoroba nacyo bariko barakora. Turasaba yuko bosaba visa z'ingenzi.
Abo bategetsi batwara ayo maproje ni bande?
Bono bakaroreyo hariyo CTB, hari abandi n'abandi benshi bugaye ibiro. Ibyo biro byabo bikaba byarugaye bavuga yuko i Burundi basabye yuko ibiro byabo byugagwa. Nimba byugawe rero ntitubona icyo ariko barakora mu gihugu cyacu.
Mu gihe muvuze abandi bakozi baba bakorera ibihugu byahagaritse imigendane yabyo n'igihugu cy'u Burundi, abo ari bande?
Twe twavuze amashyirahamwe yazungise amaproje ngaha mu Burundi na guhakarora nka CTB cyangwa ayandi mashyirahamwe bafite amaproje ngaha mu Burundi bahagaritse. Ariyo proje yariko iragerageza gukora umwavu anglais organique n'ibindi bahagaritse akazi. Abo rero twabahaye amaviza yo kuza gukora ibyo bikogo. Igihe rero ibyo bikogo batakibikoze nuko bosaba tukabaha visa ingenzi, atari uko bagatahuka kuko ntacyo bari gukora ngaha. Tushaka tuhava twita ko abayisiba ngaha.
Intambwe leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu yifuza byoshikira abo bategetsi batwara ayo maproje batakigira akazi nk'uko mubivuze mu Burundi, ingingo muri ko murafata n'izihe kugira ngo muranguruye mugambi?
Nta ngingo twari bwafate mugabo, ni kwari kubavunira akagohe kugira ngo bikubita agashi baje ku mirimo cyangwa bahitemo kimwe muri ibyo. Mugabo tuba turaba amazu bahora bakoreramwo ko twoyashiramwo abakozi ba leta, ubuzi bwa leta kugira ngo ayo mazu ntikaro kunyene hanyuma aho bazoshakira bazoze cyane tuzobonera abandi bashobora kuyikora
inyuma yaho mutangaje amajambo ari yabategetsi bari no mugambwe ipona batangaje ko mwoba mu gutangaza amajambo mwoba mwiyo bagije cyangwa imutazi amasezerano ya Vienna yagenga imigendanire hagati y'ibihugu abo batetsi mubabwiri
abona bihenze kandi nsaho umugambo yagasikana iprona nibaza ko mwobitukundi kuko ari ibyemeza yuko ataho bari kandi nshaka kubivuga ko byinshi iyo nima nabivuze nayivuze nk'umukigacambe cy'umukuru w'igihugu nshobora kufata nkafatisha ijambo mbona ibereye ku gihugu cyacu cy'u Burundi abo bavuga ngo ibya Vienna cyangwa iki bakavuga ngo twavuze abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi nababeshi bayo mu kuvuga bayo babanza bumviriza ibyo umuntu yavuze navuze ama projet navuze aba ambassadeur kuko ambassade zose ziri ngaha iriko zirakora kuri kwani icyabazanye ibi ntitukirukana abantu bariko barakora icyabazanye nayo ma projet cyasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayerera mu kibazo cya Bujumbura
Gaston Sidimo vice president wa mbere w'Urundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndagushimiye nawe Frederic Ngundikije turacyari mu Burundi imiryango irenga 35,000 mu ntara eshatu z'uburasirazuba bw'u Burundi yugarijwe n'inzara kubera imvura yatwaye imirima yabo Minisiteri y'umutekano ifata ikibazo cy'imvura nyinshi nka kimwe mu biteye umutekano muke inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza
Ishyirahamwe PSFS Burundi rimenyesha ko mu ngendo abarirongoye baherutse kugira mu ntara zo mu buraruka bw'igihugu basanze abarimyi n'aborozi bo mu ntara za Kirundo Muyinga cyo kimwe na Kayanza bugarijwe n'ingorane zidasanzwe muri bo ngo hari imiryango itashoboye kuronka umwavu w'ikizungu ugutabira abandi mirima iterwa n'ingwara ntibaronka imiti yo gupompa mu gihe hari afite ingorane zo kuronka amahangari yo kubika umwimbu babaronse na cyane cyane nk'abari mu muceri ariko rero hari abandi batari bake bafite ingorane zisumbirije abo nabi mirima yahuye n'ibihuhusi vy'imvura urubura hamwe n'imyuzurira Odette Nzeyimana arongoye ishirahamwe PSFS Burundi
twa tumaze kuronka ibiharuro vy'imiryango ishika ku 32,000 n'amajana hejuru mugabo hariho n'ibindi biharuro bakomeje kutugirira turiko turavyegeranya kugira ngo turabe kuko abantu bose usanga batababaye ku rugero rumwe imiryango 32,000 bugarijwe n'inzara aho ivyo byari biharuro vyo mu ntara ya Muyinga gusa tutarashira ku bindi biharuro vyabo mu Kirundo ndo kuhiye imvura yaraguye nabi muzakayanza hose aho hose urumva nta biharuro dufise hariho abandi nabonye rero bateye n'imbabazi no gusumba batagira ico bafungura kubera bahuye n'ibibazo bitandukanye hano uvuga ikibazo c'imvura ikomeye cyane yashoboye gutwara imirima no mu Kirundo narabonye hari hahatwawe mugabo cyane cyane ahantu no uvuga aho gutabariza ni ku musozi wa Gasave muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga aho hari imirima yatwawe gose bigaragara ko abanyagihugu bari mu kangara tete atacu bafise abandi bariko barasoroma n'umukubi bo bataco bafise bashobora gusamisha umutima niko no bivuga
ikibazo cy'imvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze gifatwa nka kimwe mu biteye umutekano muke mu Burundi ivyo umushikiranganje w'umutekano yabivuze mu ndwi iheze ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu mezi atatu ya mbere y'uwo mwaka arenga iyo me bunyoni yatanze bitigiri by'ivyononywe n'imvura harimo nabantu bahasize ubuzima
abantu bagera kuri 28 bapfuye kubera imvura n'imiyaga batandatu baratwawe n'umwuzurira babiri bakubitwa n'inkuba nayo 87 barakomeretse hari n'ibitungwa bitari bike harimo inka harimo intama harimo impene n'ibindi bitari bike navyo nyene bimwe byatatwawe ibindi bikubitwa n'inkuba mu mihingo itandukanye harasambutse n'amazu agera ku 1,600 amashure arenga 17 ibitarugwa 29 amashengero 6 hari n'imirima itari mike nayo nyene yononekaye igera ku mahektare arenga 28 amabarabara ku buringanire bw'ibirometero 5 arabomagurika ingomero z'umuyaga nkuba zibiri zirabomoka ibitarugwa 9 birabomoka
umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimyi n'aborozi PSFS Burundi abona ko umuti wa mbere n'imfashanyo bikwiye gutangwa n'abarundi bonyene ubwabo naho n'amashyirahamwe mpuzamakungu atosigara inyuma
igituma mvuga ko abarundi aribo bakwiye kubanza kunyaruka guseruka ku babanyi babo ubwa mbere ubunyene niho bari kumwe hanyuma iyo bashigikiranye hagati yabo bikomeza ubumwe bikomeza ubucuti ariko cane cane kandi niyo mfashanyo yihuta ibiri hafi gusumba iyo umuntu ari karasaba no hino no tanga karorero nko mu mwaka w'2005 aho hari ibibazo bikomeye cyane abantu bapfa abandi bahunga ugasanga umuvyeyi arataye abana arahunze ndibuka nko karorero kambabaje cyane umuvyeyi w'umukenyezi yafashe umwana wiwe acayiyahurira mu ruvubu hama ubundi nabo bamumanura yamaze kwimanika rero nkivyo ntibijyari bikwiye kubanza gushika kuko ababanyi bose ntibabashonje ku rugero rumwe uwo rero iyo nkukuri taciye mu murima wiwe no mutera kamu agarukire kuri mugenzi wiwe hama nabandi bose bari ngaha mu gihugu baje gukora ibikorwa by'iterambere nk'aya mashira hamwe impuza makungu ari ngaha mbere n'amambasade yuba ari ngaha nabandi bose naho ni
ivyigwa vyagizwe n'abahinga mu bijanye n'ibirere n'ihindagurika ry'ibihe vyerekana kwimvura nyinshi yatanguye kugwa mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2015 ishobora gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko imijyango igera ku 191 ishobora gushikirwa n'ingaruka mbi z'imyuzurira icyo gihe yamenyesheje ko leta ikeneye imfashanyo z'amadolari y'abanyamerika agera ku miliyoni 15 kugira ngo igarukire kubahuye n'abazohura n'ingaruka z'iyo myuzurira n'ibihuhusi iruhande y'uburyo ishobora kwegeranya yonyine ubwayo eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tujye noneho mu Rwanda urubyiruko rufite hagati y'imyaka 15 na 24 rurasaba leta ko yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru hagendanye no kuringaniza imbyaro urugo rubyiruko ruvuga ko kugana ibigo nderabuzima biruteresoni umunyamakuru wacu Asumuta Kaboyi yaganiriye nabo yasanze ku kigo cy'urubyiruko ikabuga mu mujyi wa Kigali
Mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyasohoye mu mwaka w'2014-2015 igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro kikegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana 35% n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kikegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 24 bo abangana 47% n'ibice 4% nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro Dr. Nzabonimana Seti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Ministeri y'Ubuzima avuga ko ministeri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka 10 kugeza kuri 24 ko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe
aha ngaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti yibunda yisanga ikoreshwa n'abakuru angana abakuru byo kuba kenshi rukoreshwa rukoresha imiti y'igihe gitoya anavuga nk'agakingirizo akanoneho n'indi miti nk'umuti nk'ibinini by'amoko atandukanye hari binini banywa buri munsi ariko akaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama nk'urwo rushinge rw'amezi atatu na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha ariko akaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi ndetse na urushinge rw'amezi atatu
leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina madamu Kamunana Epifania ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere
ashaka kudahaguruka mu byukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko ariko akazanwa n'ikibazo nari kigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo
si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka 14-15 cyangwa 20 akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga babwiye ijwi rya Amerika ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi imbere
muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za prudansi hibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze
njyewe urabona ko ndwaye ibiheri hari nk'abasore bagendaga bacika yuko ndyamanye nabo byakira ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza kari misemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga yuko biri bukire nkazana ponzi nziza nyine
umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere Madamu Kamuna na Epifania avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo kuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nine agahitira nine forum ati muga mpa gakingirizo bose arakubwira ati gye rwose nkubwiza kuri muganga ntago kwifata nabishobora ubwo rero ndashaka mumpe buryo ku buryo uburyo wenda mpa gashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama ariko kwifata nago nabishobora
ubu n'umukobwa nagute
muri ya myaka hagati ya 15 na 24. Urumva umubyeyi kubijyanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga umwana yanyoye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntago yabishyikira. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse. Nanjye mbagira izo nama ari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga nti dore akagahungu kangana n'uwanjye kaje kusaba udukingirizo ubu n'uwanjye wasanga hari nawe yatavuye ku ishuri agiye gusaba udukingirizo ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi bo kumenya abana
usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri 17 mu gihugu hose leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyaje gifasha urubyiruko ibi byumba biteganirwa ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato urubyiruko rudatinya ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi abaturage basanzwe babagana ikigo nderabuzima Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda
Ngende mu gitagara cya Bujumbura
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10. Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Haheza amezi indwi ku itariki 29 z'ukwezi k'umunani abayobowe impande zibiri zitana mu mitwe muri Sudani yo mu manuko President Salva Kiir na Riek Machar bataye igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano yamaze amezi 20 mu gihugu kuva ico gihizo mpande zombi zararenze kuri ayo masezerano inshuro zitari nke ubwavuba hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane igihe igisirikare cya leta cagira igitero mu gice kiri mu minwe y'abagwanya leta naho ico gice cyari kiziririjemwo ugutana mu mitwe hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano ingwano yo muri Sudani yo mu manuko imaze hafi y'igice cy'igihe igihugu cyonye n'ubwacyo kimaze ingwano yadutse mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013 igihe President Salva Kiir yagwanira ubutegetsi na Riek Machar ayoboye abagwanya leta yigeze kuba icegera cha president ingwano yasubiye kuvyura ikibazo cy'ubwoko hagati y'abadinka bo kwa President Kiir n'abanuel bo kwa Riek Machar Abantu 2,000 barishwe abandi barenga miliyoni 2,200,000 barava mu ngo zabo mu gihe benshi bahungiye mu bihugu bibanye bya Sudani yo mu bumanuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari yamirije ibitero biherutse kuba byakurikiye iyongerezwa ry'inteko za leta n'ibikoresho bya gisirikare mu karere ka Wao Ivyo bikiye kubiri mu buryo bugaragara n'amasezerano yo guhagarika ingwano ategerezwa gukurikizwa mu gihugu cyose yumvikanywe ko n'impande zose zayateye ku igikumu Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Toner avuga ko bemera amakuru yizigiwe avuga ko abagwanya leta nabo bafadikanije baherutse gutera inteko za leta n'abasivile muri ako karere amenyesha ko biyamirize ibikorwa nk'ivyo biciye kubiri n'amasezerano y'uguhagarika ingwana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose gutorera inyishu amatati ahari biciye mu biganiro. Ibibazo kubijanye no gushira mu ngira amasezerano y'uguhagarika ingwano no kwegeraniriza inteko mu bibanza bitegekanijwe vyotegezwe gushikirizwa komision ijejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'uguhagarika ingwano n'ubundi buryo bwategekanijwe mu masezerano agenewe gutorera inyishu intambara yo muri Sudani yo mu manuko. Uburyo bwa gisirikare ntibuzotorera inyishu ingwano iri muri Sudani yo mu manuko. Amerika isaba impande zose kubahiriza ivyo ziyemeje vyo gushira mu ngiro ingingo z'amasezerano y'amahoro.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana agiye kubageza incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije, Leta ya Somalia imenyesha ko igitigiri kinini cy'abasize ubuzima mu bwato bw'ibiye mu ibahari Mediterane buvuye muri Misiri buja mu Burayi cyari kigizwe n'abanyesomalia benshi. Umwe mu barokotse yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ubwo bwato bwarimwo abantu bashika amajana 510, abanyesomalia nibo bari benshi barenga amajana 3. Iyo mpanuka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 yamara yavuzwe ubwa mbere muri radio BBC yo mu Bwongereza ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abarwanyi b'abakirde bitwa Peshmerga barwanira mu buraruko bwa Iraq baragabye igitero cy'indege ya kajugujugu cyahitanye umukomanda w'abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu hamwe n'abamucungerera ubuzima. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano babo barwanyi b'abakirde amenyesha ko Salman Abd Shaib Al Jaburi yiciwe mu modokari yahitwa Hamani Ali mu manuko bw'igisagara cha Mosul. Gushika ubu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika ntacyo buravuga kuri ico gitero. Mu Bwongereza naho umutegetsi mukuru mu bushikiranganje bw'igiga cha leta George Osborne amenyesha ko mu gihe Ubwongereza bwova mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya cyo bari kosha rikomeye rikozwe n'ico gihugu. Yiganiye ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza kubwongereza bushobora gukena mu gihe bwova muri uwo muryango wa Burayi ati igihugu kirakomeye kandi kiratekanye bivanye n'uko kiri kumwe n'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu itariki 2023 n'uyu mwaka niho abanyagihugu b'Ubwongereza bazohamagarirwa mu matora yo kwemeza canke guhakana ku igihugu cyabo coguma canke cova mu muryango wa Burayi. Abasenateri baha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu mugambwe w'abademokrate basaba bagenzi babo b'aba republika biharije inama y'abashingamateka muri Amerika kwemeza itegeko rigena amafaranga ashika muri yaridi n'ibice 9 by'amadolari yo kurwanya umugera wa Zika muri Amerika. Abo basenateri b'aba demokrate bidogera bagenzi babo b'aba republika ko bariko barakwiga amaguru mu gihe abanyamerika bashika amajana 8 bageramiwe n'uyo mugera harimwo abakenyezi 89 bibungenze bageramiwe kurusha abandi. Abavuga muri Siriya ibiganiro byo kugarukana amahoro byari bitekanijwe hagati ya Leta ya Siriya n'abayirwanya ejo ku munsi wa mbere Geneve mu Buswisse ntivyabaye. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni akaba ari nawe muhuza muri ibyo biganiro Stefan Mistura yamenyesheje ko abarwanya Leta ya Siriya bunguruje ibyo biganiro aho bagiriza Leta ya Siriya kutubahiriza amasezerano.
Urakoze Haroize Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.